Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22.
Amakuru
rero, ingabo za Kongo zirimo zirarwana n'inyeshyamba z'Abarundi mu ntara ya Kivu y'Epfo. Utwumvaga ni umuturage w'ahantu hitwa Gahororo muri teritwari ya Uvira. Warurimo rero atubwira iby'imirwano hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'Abarundi. Kuri gahunda kandi ikiganiro kira n'ikiganiro kwa Nyaburunga. Nk'uko narimaze kubibabwira mu ngingo nkuru z'amakuru, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gitangaza ko cyirukanye inyeshyamba z'Abarundi za Forebu, Force Républicaine du Burundi, mu birindiro byari Imangwa, ni muri grupo ya Muhungu, teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. FARDC ivuga kandi ko iri mirwana n'undi mutwe nawo w'inyeshyamba z'Abarundi FNL kuva ejo kwa gatandatu muri Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedasto Ngabo uri Uvira yaduteguriye inkuru irambuye.
Mu ntambara igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kimazemo icyumweru kirenga kigwana n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'Abarundi iri muri teritwari ya Uvira, gitangaza yuko kuri uyu wa gatandatu cirukanye umutwe w'inyeshyamba z'Abarundi za Forebu muri lokalite ya Mangwa. Amakuru dukesha bamwe mu basirikare mu rwego rwo hejuru ba FARDC yemeza yuko kuri uyu wa gatandatu barashe Forebu, ariko ababa barapfuye ntibaramenyekana ku ruhande rwa Forebu, usibye yuko bafashe amasasu ndetse n'ibiribwa birimo ibishyimbo, amafu, kuko Forebu yasize ibitaye ihunga yerekeza ikagogo muri groupe ya Muhungu. Mu gihe zimwe mu ngabo za FARDC za regime y'ibihumbi 333 zarimo zigwana na Forebu Imangwa, izindi ngabo za FARDC zari Kageregere zarimo zigwana n'inyeshyamba za FNL ziyowe na Lois Nzabampema ziri mu Majaga ho muri groupe ya Kigoma, nk'uko byemezwa n'abaturage batuye Gahororo.
Kubera ejo na gatanu ni ushobora intambara ahantu hitwa mu Majaga, habaye gwaruka cyane abasirikari
General Aloys Nzabampema uhagarariye umutwe w'inyeshyamba za FNL avuga yuko ejo bagwanye n'igisirikare cya Congo FARDC bafatamo abagwanyi bane bategereje gushikiriza Seyiseri.
Bazananye inzira ya Kageregere, bagenda bafata abanyagihugu, bamwe barakubitwa ngo bazana aho tuba, ari bamwe barahumereza, abandi barabarebera barara. Ni kuvuga tumaze kurwana kugera ku iyo saha, kumaze gufata abasirikare ba Kongo bane, twongera dufata n'ibikoresho byabo, ibyo ngombwa harimo za Israel, harimo amasasu menshi n'ibindi bikoresho bya gisirikare.
None se baba babavanye mu birindiro byanyu?
Ntabwo batubonye mu birindiro byacu, ahubwo twarasubiye, tubasubiye bageze, abasirikare bacu ariko bakurikirana.
Aya makuru y'intambara hagati ya FARDC n'uyu mutwe wa FNL yemezwa n'abasirikare bari muri grupu ya Kigoma, ariko ntibahakana cyangwa se ngo bemeze yuko hari abasirikare bane bafashwe na Lois Nzabampema. Kuko mu bashinzwe intambara twabajije badusabye kubaza aya makuru Secteur Operationnel Sokola de Sud Kivu, duhamagaye nimero zabo banga gufata telefone. Tuvugishije ushinzwe itangazamakuru mu gisirikare uri Buvira, nawe atubwira yuko afunzwe. Hashize icumweru kirenga igisirikare cya Congo FARDC gitangije intambara yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'Abarundi n'abakongomani iri muri teritwari ya Uvira, ariko abaturage batuye mu bice byari bisanzwe bibamo Abarundi bafite impungenge yuko imitwe yose yitwaje ibigwanisho izongera kugaruka mu gihe abasirikare ba FARDC bazaba basoje izi ntambara batangije.
Twebwe nk'abaturage tubona yuko abasirikare basubirayo hadoba, kubera abangaba nyine bahaye barwanisha bareta bari karimo baboneka ubwoba ariko bazoza bakinjirira no kwica abantu mu mihana, kubera badasubira iwabo, kubera wamukuva mu munsi wa gatanu mu ijoro hariya Marungu habaye ikibazo. Umugabo umwe baje gukinguza akabaza abandi ngo atabaza abandi, barabashe neri nyine abarimo batabara barashema abantu babiri nibo bakomeza.
kumva izi ntambara zatangira. Igisirikare cya Congo FARDC kimaze kuvana inyeshamba za Red Tabara imurenge Kijyama kivuza Mpegeri Bibangwa ndetse na Gitoga na Forebu iyo imaze kwirukanwa Imangwa mu gihe FNL iyo igifite ibirindiro byayo mu majaga. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara kivuye amajyepfo.
Vedaste urakoze. Imirongo ya FM y'amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC ntiri hafi kongera gukora mu Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura Raymond Zimana yatwoherereje inkuru twongeye kubasubiriramo.
Umukuru w'urwego Senseru jeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi yahaye ikiganiro abamenyesha makuru inyuma y'iminsi ibiri y'umwiherero abagize urwo rwego barimo kubwira barabire hamwe ibihanze igisata cyo kumenyesha makuru mu Burundi. Mu bibazo byabajijwe hari icyo kumenya igituma ikibazo cy'amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC ubwo rwego rutakigira icyo rubishikiriza ko. Nestori Bankumukunzi arongoye Sense yavuze ko icyo kibazo kitigwa n'ubwo rwego kubera kirenze inshingano zago.
Ibibazo navyo bya BBC na Voix d'Amérique ntacyo twabivuze ko kubera uravye n'urutonde twari dufise nti twavyize, ariko icyo novuga nuko ngira ngo mwarabikurikiye nki radio BBC irafitaniye ikibazo n'ubutungane bw'u Burundi n'igihugu mbere nico kimwe niyo radio ya Voix d'Amérique turazi yuko uno munsi iri kwirakoresha umunyamakuru akurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Rero mu gihe ivyo bibazo bizoba bikihari bitaradadanuka bica bigora n'urwego Sense kufata ingingo ibereye.
Imirongo ya FM ya maradio Ijwi rya Amerika na BBC yahagaritswe n'urwego rujejo gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu. Ikiringo cyarangiye mu ntango z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2018, ariko gushika ubu iyo mirongo ikaba itarugurugwa. Mu bindi byagarutswe ko Nestori Bankumukunzi yavuze ko urwo rwego rugiye kwandikira ibinyamakuru bidatanga ibinyamakuru bisohoka muri urwo rwego. Abandi urwo rwego rugiye kwandikira n'abayobozi b'ibimenyesha makuru bari mu mahanga. Nk'umukunzi avuga ko abo bayobozi bahonyanga amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi.
Itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru riravuga neza yuko umuyobozi w'ikinyamakuru kanaka wese ategerezwa kuba abangaha mu gihugu. Navyo nyine twumvikanye yuko tugiye kwandikira makete tubasaba yuko iyo ngingo boyubahiriza. Hanyuma rero tuzoheza turabe ko bavyubahirije batavyubahirije zosha tubonane kugira ngo nahone twubahirize itegeko kuko nico dukubitikwa.
Abajijwe ivyo bimenyesha makuru abayobozi ibavyo batari mu gihugu Bankumukunzi yavuze ko banyene vyo biyizi nayo kubijanye n'ikiringo ugo rwego rufatira ko cy'umuyobozi amaze hanze y'igihugu kugira ikinyamakuru gihinduruye umuyobozi uyarongoye Sense avuga amezi atandatu.
Umuntu nimba yagiye kwiga ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri uwo ntitumushira muri rwa wa mugwi w'inyamakuru bifite abayobozi bari hanze. Mugabo hari nk'umuyobozi amaze amezi atandatu, umwaka, imyaka ibiri, murumva namwe yuko n'ibyo byo gufata byo kuba umuyobozi w'ifata kibanza birafise aho bigarukira kuko ntawo ba ifata kibanza imyaka ibiri cyangwa itatu hari abandi bashobora kurongora ico kinyamakuru.
Ugwego Sense gwemeje ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu hazotangwa ikarata ndanga mumenyesha makuru igashima ko abamenyesha makuru 850 bakwije ibisabwa n'amategeko kugira baronke iyo karata kandi ko utazoba yifise atazoba rekuri gukorera umwuga wo kumenyesha makuru mu gihugu cy'u Burundi. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Kira.
Kira.
Kira. Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro kira rero mu Burundi abagendana umugera wa sida ntibagifite uburyo bwo kwivuza muri kino gihe. Ibigo cyangwa amavuriro asanzwe abakurikirana asigaye abarihisha byaba ibipimo byaba imiti, nyamara siko byahoze mbere bakorerwaga ku buntu. Francine ndiho kubwayo yaganiriye na bamwe muri abo ngabo bagendana umugera wa sida mu ntara ya Ngozi.
namarira mu bagwayi guhera kubonana n'umuganga bateza kuriha batahora bariha bakariha no muri laboratoire
doza nyandwi harongorona nigo bagendana umugira wa sida RBP plus muri commune ya Ngozi arakurikirana abagendana umugira ingena bavugwa kuko asanzwe akora ku bitaro bikuru atangura tubwira ibibaza abagendana umugira wa sida bafise muri iki gihe mu kwivuza
guhera kubonana n'umuganga bateza kuriha batahora bariha bakarihano muri laboratoire bagasubira bakarihano uyu muntu yagiye mu bitaro byose barabyirihira batubwira ko umugwayi wese ategazwa kubafise ya karata y'ibihumbi bitatu y'umunyagihugu umukozi wa leta nawe agakoresha ya karata nyene hanyuma tukaca dusanga ni ibintu nyene byinshi cyane muraze ko ibipimo bisanzwe binazimbye hanyuma kubera ko mu bagwayi abenshi cyane n'abantu babirimitse batagiraho bikora kuri kajya gakarata kajya karata yo kwivuza ko yabanyagihugu hariho ibipimo bike cyane baheza bakagirirwa ariko byinshi cyane nabyo nibusanga umuntu yirihira
abagenda numugera wa sida ngahe Ngozi bashikiriza ko kino gihe bari mu ngorane zijanye nuko batakironka imiti nkuko vyahora kera imiti n'ibipimo vyakogwa ku buntu mugabo birarihishwa
nk'ubu keshe bipimo bahora badupimira kuri gusa ubu byinshi babipima ku mafaranga kubera tabagira neza bakihari bakibiriya
ubunya abantu baramererwa nabi kubwishye nk'ingwara zifatira mu bimba byirondo kahari gihe bashobora kubwira ati cya ku bitaro bikuru kandi ngo cyusanga bagwa hepfa gitirirenze udashobora kuriya
iryo hinduka mu bijanye no gukurikirana abagendana umugera wa sida riremezwa n'abaje gusuhuza babo mu bitaro bayagira ingorane zabo
bwa mbere hariho imiti ijya yivyuririze babavuza mu mashirahamwe ubu ntayi hari nk'ubu rero twewe tugiye kuraho umuntu agwaye arakubarira ati Jenny sawe umuti ndawufata neza ariko ndagwaye ibindi baranyandikiye umuti narawubutse beshi hari gihe bapfa babuze imiti yo kwivuza ingwara z'ivyuririze
warongoye RBP plus muri commune ya Ngozi avuga kandi ko ubu hari abantu benshi bari mu mazu batagira imiti kandi bategerezwa kuba bayifata igihe cyose
hari ha abantu bakera bagiye batangura umuti baragize za mugiga mugiga rero umuntu acafata umuti ubuzima bwiwe bwose akabifatana n'uwo gufufaza umugera wa sida iyo miti nk'imyaka ingahe ngira nk'itatu iraheze itaboneka abo bantu rero ubu uwunye kubera uwo muti wabuze n'umuti uzimbye cyane abo bantu rero bari mu mazu urumva ibyo byose ni ibintu bibaje
ku bitaro bikuru vya Ngozi baremeza ko abagwayi bagendana umugera wa sida bafise ingorane mu bijanye no gukurikira nwa kwabo muganga Guillaume nta ukirijayo arongoye ivyo bitaro avuga ko abaganga canke abarongoye ibitaro batagifise nabo bwigenge bukwiye bwo kuvura abo bagwayi ijana kwijana
harimo ibipimo bimwe birihwa hakabaho nibindi usanga bisaba ko umugwayi ashobora kwirihira naho gasanga rimwe rimwe buryo sikirenga benshi n'abantu bantaho nikora bigaca rero bidutera ingorane mu buryo gukicana amagara yabo bantu byerekeye imiti yo gupfupfahaza nta kibazo ufise turayibaha ariko ntinya kwizya ngwara zindi z'ivyuririzi ni zombi nazo zihitana benshi ariko hamaze kujamo uko kuntu kuko turashobora kubavura ijana kwijana naho twatubakana make naho byo bijana rimwe hari habashobora gucanyene bahitamo kugumira muhiru gasanga barasinzikaye kubera ko bayibaramenye rero ko bavugwa ku buntu kuri byose birabagora bamwe bamwe kuvyumva mugabo ico dusana uko umugwayi agerera umugira wa sida nuko yomenya ababishoboye bakaronka amashira hamwe y'ubwishingizi yo kuvuzanya bakajamu iyo bishoboka
si ivyo bitaro vya Ngozi bifise izongorane gusa hari nibindi bigo bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura bifise ibibazo nk'ivyo hari nabakenera kwipimisha mugabo bitabashobokera ivyo byose bigashobora no gutuma umugera wongerekana mu bantu iyo migu y'abantu yose twaganiriye igasaba kubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwogera ageze bishoboka kugira abagwayi bakurikiranwe uko vyahora inyishu y'ugo rwego ni mu kiganiro cacu kizokurikira Francine ndio kubwaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, noneho ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga. kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro c'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyi muri kino gice cy'akabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho dushimikira ku biganiro bihuza abarundi. Abatumire ni babandi nyene bane. Honorable Tatien Sibomana ni umuvugizi w'urunani rw'abigenga amizere y'abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndakuramukije Jerome, murakoze kuba mwanya nyumviri.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Kefa Nibizi, ni umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu inyakuri iragijyanda dahi. Nibizi ndakuramukije.
Nanje ndabaramukije, ndabashimiye ko na mwadutumiye, ndaramukije nawe kwa twumviza bose.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Abdul Kasim, ni umukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga. Ndakuramukije Kasim.
Nanje ndabaramukije kandi ndabashimiye kuba mwantumiye muri kino kiganiro.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Faustin Ndikumana, arongoye kandi aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe gishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo pariseme mu mfunyapfunyo. Ndikumana ndakuramukije.
Ndabaramukije nanje kuba mwadutumiye.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Ubu bariko barahonyanga, niko kibavuga ngo turayahonyanga twenye rimwe ntacu muraba. Kandi hari abarundi bariko barakomeza
ko bavuga batize
abarundi
murayemera mwebwe.
Eh, ndakubwiye
muzi ko mwayasinye ko avec reserve igihe bayasinye.
None izo reserve ubuzi babaje
wowe ntizashinge
mutari wowe ntabaje patri babaza umukozi
ukora umukozi bwa mutemera igihe
urabona ndagira guhakarira
abarundi bamenye ukuri
urabona ibyo mugwe ujeje kunywanisha kuvugana kuri no kunywanisha barundi ingene babitabatanze ubu ntibigihuye n'ivyarusha ubu barayi vya CNTB amategeko numvise n'ivyo bashizemwe n'ibirimwo tibigihuye n'ivyo barundi bari bumvikanye ibintu byose vya constitution ivugwa byose accord arusha futa hanyuma bagasha bibaza ariko barabifuta bagashabaza ni muze tubagirisha
na ariko nibibaza ko hari bifudika kubera intambwe abarundi baba barateye mu
kunyara iyo ntambwe tegwa na bamwe abo bandi barundi bagiye kuya negosia bavuga basemerera ati ni aragira ni kuki wibaza ko barundi arabana igihugu gusicana n'abarundi sabana ico rero no uvuga nti ibiganiro ico bikiza nana kivuze ndagisubiyemo nuko abategetsi bwo kwikubitagasha bakibaza ko ineza y'abarundi sumbi neza yabo bafashe ko mbeze ndivide. Icyo kitaraba inkoni kubiswe mu kebura irenze urugo ntibibaze yuko baribuke bavuye
bande
baribuke bavuye
bande
barafashe ibigwanisho baraje kugwana bavuga bati muri ko muraturenganya none ubu bagomba Burundi busubire kwa mahahande mu guheraheza nako karere
ni uvuga
nako kare sinigeze uzusubira yowe wagiye
bango
usubira yowe wagiye ndinga kubera nemera ndinga kubera ibyo ntabyemera nje gituma ngoma ndarurye
bagiye
kugira nti batume dusubira bahaha
kutsa honorable tatiana
eh inkoni yakubise mu kibuga
kutsa
icanye ma rero nabo bakuru bego mu karere bemeye cewe ndavyemanga yuko bategereza kwikubitagashe. Erega n'agateka kabo le sens de l'honneur oblige ni gihugu kiri mu karere kabo baremeye gufasha bavyemerera makungu none azokenye idohore bavuge bati bwa bundi nta gushinga naye tukigira ntacyo dushoboye
ariko Foste yavuze ati arashobora kubona bateka gahugu
nagira nkubwire gituma usome raporo ya Mukapa aravuga ati nagira mbwire akuru w'igihugu baka karere mugume mushinze jisho kuko igihugu cy'u Burundi kirashobora gutera mudugararo mu karere harya aka uruyuki urabona ko ari ruto rukuriye rusumbya ho kubitwa kofe ni kinyamwanira canke nkona urumva
Bwite bw'umuntu umwe nturanguka icyo nibaza ko ari cyambere ki umuntu yofata ko
ariko ibyo uko gitekanye wabuze ko gitekanye
eh mugabo urumva birashoboka yuko abantu bashobora kugusubira kukiturumbanya ito rero ibyo nibaza yuko
tukurikanura
eh tuka ubwa kabiri nibaza yuko tukwiye kumva yuko tugiraho twigizera inzego zirongoye igihugu tukizera abarongoye abaturongoye
ariko kuvuze gukicume nkara batitse inzego
n'umvise cyagiye bivugwa ariko mbwanibaza yuko
none wewe ndavuga ko ari muri opposition yega ngo ari mu barwanya leta
kutizera kutizera no kuvuga yuko ntibibuza yuko ntibuza opposition ariko no kuzikebura kuvuga ati ibyakozwe ni byiza
niyo nawe uri mu batavuga rimwe na leta
yego leza cyane
cyane
ibya ibyiza bikaba ari byiza kuri bose ibi bikaba ari bibi kuri bose icyo niko nico nibaza yuko ari
ngozi rashaka kubera nziza kuri uwo mwunda akabona ko ari mbi
none hari ico bokwikorera barundi badakeneye umuhuza avuye hanze
kubera ikintu niba tubishikako erega byose bivana no gushaka kw'abantu cyose bivana no gushaka kw'abantu ikindi rero nibaza nuko muri kino gihe aho tugeze
kubera bamwe badashaka
rero abantu twese twokumva cyane cyane abanye politique tugoshira amaso ku matora y'imije 2020 tukayajamu
menga niyo nyishye bibazo dufite mu 2015
ndaye wagiye twagiriza izo kumure twabwe bavuga ngaha bitagenda neza ega umugambwe wose ukereza ugatanga ugashikana ugashikiriza ntuze abanyagi ku ntuze programme yayo
mugahigana
eh hayama rero uwo yatwaye yahora twara nabi bakabacha bamuhana
ariko n'abaza cyabaza ati urukino ukugira umuhagarikizi kugira rugene
neza n'amategeko nategurwa no na equipe imwe hakina zibiri cyangwa zitatu
Nuno muhagarikizwa amatora siseni.
Yatowe.
Sen. Cyangwa zakora asini njye nakwiye kwitogera wata pana wewe.
Wewe
witogera abantu ari umuntu w'umizira abantu. Ari umuntu w'umizira abantu.
Wewe nakwiye kwitekanira.
Yewe nakwiye kwitekanira.
Na uri muri opposition uva je ndatekanira.
Muri opposition. Hamara cyane bazo yuko amatora agenze akagenda agakagenda neza twese twese agashiramo
ntuharabwira
amatora akagenda neza hanyuma tukabandanya imigambi igihugu tukubata twese turi hamwe gucyo ingorane hari ingorane zashobora guhera kumwe nka munsi umwe nka kamashu ariko zigera zihera ukebuke uko imisi biri kwirahera
urakoze ndangirije kwa Faustin Kumana Parseme hakogwa iki kugira ngo vyukuri ibi biganiro bishikane amahoro arama ku Barundi
n'utuntu dutatu ubwa mbere nuko kugira abuze abanye politike nyine ubushira mu gushaka abarundi nyine bakashira mu gushaka cyane kuko uri kuraraba dufate nk'igicaka cy'amasezerano yarusha kiba mu kirabatandukanye ufashe abo mu batavuga rumwe na leta cyangwa nziza za senarede zose zivuga ngo ni concept pour la défense de la cour darushe siko bibende mugabe je bonde naho twanwise mu ngambo uri ku butegetsi bavuga yuko ngo no bambire bashize amashezerano yarusha mu ngiro bavire
umva bose baraye
kurabe bikorwa ibyo kuvuga
bose barayaharana
ariko babwiye ubuze uti nimugire umve ubuze uti nimugire rero ni biganire pour les valeurs c'est à cause omwe
ibiganire tangira cyo kugira musuzume intambwe
y'amasezerano nagize ko mugabo bose bacha barabahi None we cyo kintu oya
bona bose
banze mutunje
urumva iyo ntuzeyi bavuze bati tuya
turabikubira
kuyasuzuma cyane mu ngiranja mu ngiro aho nashatse kuvuga yuko nibwo dora kazi politiki mugabo leta yari imbere neza kuvuga tuti ko navuze ko nayashize mu ngiro imbere ni muze tubishire mu biganiro rero twirabe tubiverifye yuko yagimwe
nakaronanze
nakaronanze uca wumva yuko uca wumva yuko rero intuzeyi ikintu cyavuga rero nuko nabajya uri kuravuga ati aho nariko ndaza kwaho kwatashe naho nyine nariko ndavuga numa itabwa nwe na leta bazo kuvuga ko muhareka ko muharanira amasezerano yarushe mwukara umuryano gumayo none vyukuri ayo masezerano yari karabahuza
none nkabawose bari
abahuza
nkabawose
bari mugandi bapfa amasezerano
nkabawose bari ngakumeza
bashatse kuvuga nti
nkabawose bari ngakumeza n'abatavuga
rwo yewe mugira nti bapfa
amasezerano bamvuze ni bamvuze ngiye ushobana yuko petetre inyungu zabo ziriko ziraje imbere gusumba vyukuri kudefanda amasezerano ivyo ashatse kuvuga urashobora kuyavuga mugabo uri kuyagira nk'ikiraro mugabo nayo indani kuharanira ikindi bitubivugishanye kuri ugasanga wafashe ikintu amazana ashagikundwa ukakivuga mugabe indani akantu kandi kurakwega wishakira kugira amazana
kujabuze
ibyo rero jewe ndabivuga hose turavye bari hanze cyangwa bajya amasana ndenga ariko bari divize bagira amadefects no bari ku butegetsi bora neza ko inyungu ziri imbere kandi bose bukuramo akantu k'inyungu zabo ibintu byoshora gutera imbere
akanyuma wewe
hari urashobora ryo kuvuga ati ndayashize imbere kandi nkashije imbere ni kuvyumva aho byukira nasakwerekana bose bashize imbere ko byuca bikira hanyuma akana ko navuga ni ko ariko navuga yuko tuje turibuka nyine binyene bisidikwa ndabisubira ko iki gihugu cacu caragiye muri East African Community nk'igihugu cagiye mu nyuma niko kare turimo nk'igihugu cagiye mu nyuma buriya ntidusangiye kahise byusanga no muri koloniza tutasangiye kahise nibiro usanga mu by'ubutunzi by'ukiri inyuma kenshi usanga importance bayo nico gituma ndiko nabwira abarundi umwanya batiyumviriye na cane cane leta ikamenya ati igihugu rezendikatere dufise uno munsi ngizerekana ko igihugu kiri dare condition normal no vambwi mu kirundi
hose gifite agahaza
ubona ko hari gahagahaze wewe rero urongo ico gihuka vuga ati reka rero mu arongo ico reka twinana te izo indicateri zihava uko ni resulta no kuvuga ivyo ushikako imigendere yasubiye neza ivyo amasomo yakomeza usanga tabenga ha mu Burundi ibusanga
ariko ivyo ni mu kasimi yavuga ndi biherera umunsu umwe
ugane navuze nti ni indicateri
kandi batemera ko tangorane
zi indicateri urumva rero umaze kubona yuko izo indikatere zitameze neza urina natabwe igihugunda ati nshaka igucaye ndagifitiye vision kugira ndagishikana
akantu kamwe kumwizero kw'igihugu gishobora kogorora
akantu kumwizero ngashira abarundi bashizemo ingufu uko aka karere nakusho twugasaba nuko ukameme uko kuba karatanguye ibintu
katobita munzi
niko heza ukabite munzi nuko gufasha abarundi uko na masezerano niho bayakurikiranye nibihite babikurikire no fiska no gutumaka nabantu nindi sese bakavuga ati mu Buganda turabe ingene ibi bintu bibandaga kugira abarundi dushobora kuja ku ntumbero
urakoze cyane ndagushimire Faustin ndi kumana nibutsa yukurongoye ishira hamwe gishinze gukangurira abarundi gucugwe vu no guhindira ingendo ariyo parseme wakoze kwita bakiniganira
murakoze
ndagushimire nawe honorable Tatiana Sibomana waserukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze kitaba kino kiganiro
murakoze cyane ariko harya ni bame bamenya yuko du hamaze gushwana babiri bikabananira mugani wayo ko bumvikana hazamo umushinga na nawe yaraje nibaza bazo atazotaha imvumura
urakoze ndagushimire nawe Kefa nibizi urongoye umugambwe sabanya Frode bunyakuri iragijyana dae wakoze kitaba kino kiganiro
turashimira ko namwe dutumiye twibutsa abarundi yuko ahari abantu hazokwama ibibazo ntamashira amaso hanze ariko bikazanuye gutorera umuti ibibazo byawe
urakoze ndagushimira nawe Abdul Kasim murongoye umugambwe IPD zigamibanga wakoze kitaba kino kiganiro
naje ndagushimiye kandi numeze nsaba abarundi yuko twobona kazoza k'igihugu ko katuraba twese
urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe ubutaha
kwa Nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana
isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Iyi rero koko ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Ni kuri icyo kiganiro kwa Nyaburunga dushorejeho, ndabashimiye cyane rwose byimazeyo, mukomeze mugubwe neza, murakarama.